Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha, umunsi wa gatanu, itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'2016. Kuri mikro i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka, kaze mu biganiro by'Radio Ijwi rya Amerika.
Niyo yarabohesheje bose uko bari batatu. Hanumwe yari yambaye impuzu n'imwe bose bari bako bakavutse.
Uyo ni bimenye imana Novance arongoye umutumba wa Rushubi mu ntara ya Bujumbura Rural, avuga ku biziga byatowe muri yo komine arongoye. Ni mu kanya gato. Intumwa zishira mu gihugu bwa Afrika ziserukira ibihugu n'amareta ane bariko barabonana na Perezida Petero Nkurunziza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza ari ku biro by'umukuru w'igihugu, aho abo bategetsi bariko baraganira n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ngingo yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu muri iki gihe. Eloge Wirika neza, muranyumva?
Ego, ndakumva neza Ophelian.
Ego, Eloge, twavuganye mu kanya gaheze ku byerekeye iyo nama y'abo bategetsi, aho bari bamaze gushikira ku biro by'umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza. Baracari mu nama n'umukuru w'igihugu, ntiyari bwahere mu kanya gaheze, ubu ni saa 12 masaha y'i Bujumbura, abo bategetsi baracari mu nama.
Ego Oriana, abategetsi baracari mu nama, ni ukuvuga ko umubonano wabo umaze nk'amasaha ane, iyo barenga nk'inyota ishika 10, kuko bahise ngaho igihe cy'isaha 8 kibura nk'iminota 10 cyangwa 8. Ni ukuvuga ko bamenyesha amakuru mpuzamakungu n'abarundi barindiriye ngaha ku biro by'umukuru w'igihugu, baba mbere n'abaje baherekeje abakuru b'ibihugu batatu n'uwo mushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia, bazanana ibyo bimwe bita delegasi mu Gifaransa, nabo nyine bacarindiriye tutarindiriye. Icyo tumaze kubona ni uko bazanye ka kameza bavugira ko y'inama ubonano icyo bita podium, twizeye ko ngira ngo mu kanya bari buze kutubwira icyo bavuganye.
Ego, mu kurindira Eloge, turabandanya turindira kugeza aho bategetsi bava muri iyo nama, kugira ngo tumenye icyo baba baganiriye, tumenye n'imigambi canke ingingo baba bafashe. Ariko mu kurindira Eloge, uwo bura twibutsa muri make uko urwo rugendo rw'abo bategetsi rwari rumeze, aho bagiye, abo vyabonanye kuva bagishika. Turumva ko nk'umukuru w'igihugu ca Mauritania ari mu Burundi kuva ku munsi wa gatatu, umukuru w'igihugu ca Gabon akaba we yamaze gusubira inyuma Aoud Abdelaziz wa Mauritania kuva ku wa gatatu, ariko bamwe bamaze gusubira inyuma. Ariko tubwire muri make urwo rugendo rwari rwifashe rute?
Oriane, ugo rugendo rwari rwifashe, ababonanye n'abatavuga rumwe na leta, babona nabo mu miryango itandukanye yari muri leta, babona n'umugambi uri ku butegetsi, babonana na Perezida Nkurunziza umva bashaje kubonana, babonanye n'abaserukira amadini, abaserukira amashyirahamwe yigenga, bongera baje gushyira ingori z'amashugwe ku ntatemwa na demokarasi muri kwenda daye hamwe n'incungu yo kwikukira ko Burundi umugano wa Rudoviko wa Gasore. Hanyuma tukivugana, ndabona bariko barikazanura abajejwe kwakira abantu bo muri bimwe twita protocole, iyo nibyo basaba kuri ibihugu bagire bamanuke, kuko bari mu nzu y'igorofa nko ku nzu igira kane. Ndabona ko ariko barikazanura abandi bazaka kuri ibihugu ubaheje kubona na Perezida Nkurunziza iby'amaso anyereka.
Ego, Eloge, reka tubahakanye rero mugende mwumvirize ivyo bafise bashikiriza abamenyesha makuru, turongera tuvugane mu kanya kari imbere. Urakoze cane gose.
Urakoze nawe Rihanna.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15.188 na kilohertz 13.633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15.466 na kilohertz 17.503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika rabandanye ibiganiro byayo biri bivuga hanini ku makuru yo mu Burundi muri aka kanya ibiziga by'abagabo batatu bitaramenyekana byaratowe kuri uyu wa kane mu kinogo kiri hafi y'umugwa mukuru wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura rurare abajejwe intwaro bafashe ingingo yo gupfuba ibyo biziga atamatohoza abaye kuko vyari bimaze kononekara cyane ni inkuru ya Evariste Nzikobanya nka mu Burundi
aho bita ku kinogo ahacibara barajya Bujumbura rushubi niho hatowe ivyo biziga vy'abantu babagabo kuri uyu wa kane ni ku rubibe rw'imitumba ya Rushubi na Kamunga nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba wa Rushubi byageze gute kugira abahita bamenye ko hari biziga biri muri ico kinogo Bibonimana Novance arongoye umutumba wa Rushubi asigura ingene zagenze kugira abamenye ko muri ico kinogo hatawe abantu
tubwe bigira tubimenye ari abantu bariko bararengana niho rero bamvise ibintu binuka bacha baraza rero baranshikira ku mugoroba nshitse rero niho naranza ngari bisazi byinshi cha ndabimenyesha abajeje intwaro kubera nari maze kubona imenga hari ikintu kimeze nk'umuntu twaje duja kurondera itoroshi turamureka tubona ibiziga bitatu hama nda telefona amstanteri ndabimubwira nda telefona ujeje igipolisi ndabimubwira cavuga ko bagira bimenyeshe komiseri hama rero nabo bacha badutegeka yuko turondera abantu tugira tubafube turarondera imiti kugira tubanze twapome twandajejwe isuku baraza turonda nabo muri nebo muri kuri waruje barashika turakorana n'abanyagihugu rero benshi baciye baza
uwarunguye umutumba wa Rushubi ari mu bakwivyo biziga muri ico kinogo bivugwa ko cimbwe ku ntwaro ya gikoroni yabwijwe ijya America ko takiranga mu bantu vyaboneka ko biciwe handi bakaza gutabwa aho muri kominisare
bari babajyamitse babatondesheje ku murongo wa mbere yari yubitsinda mugabe biboneka yuko bari babanje kumuboha Chora mubohora mugabo rero tumaze kumukora dusanga ari ikintu barabatoboye mu mutwe mu bwonko hama dukikirica kizika kigira kabiri naco nyene bari bagitoboye mu bwonko mu muhogo barabashigiziriko bamera nk'abamunigishikiziriko ko haraboneke aho bakweguruye hama ugira gatatu nawe twasanze akiboshe nikamba y'intuze y'ikirato y'igisoda niyo yarabohesheje bose uko bari batatu Hanumwe yari yambaye impuzu n'imwe bose bari boko bakavutse
Nzomara rumwe Jean Berkimas ni nararibonye yo ngaho muri kominisare twahuriye hafi y'ico kinogo catowemmo ivyo biziga iyamiriza ubwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu n'abafise intumbero yo gukwega kominisare muri ugo bubisha kandi yari itekanye
ni migambi yo kugomba guteranya bene igihugu kamukigetse batereye ibiziga babashatse gucanisha mu barundi abene igihugu bo ngaha muri komine kandi ubwo bwicanyi butabereye muri komine bakuye kuraba rero nk'abajeje umutekano bakaza baracunga baraba nk'imiduga igenda ku mugoro hanini niza nabe ni biziga gutanga cyane nk'umunyagihugu iki kinogo bakuye kukizibira kugira ngo ntibasubire kwata ibindi bizigane ejo bazohanigira n'abandi bantu cyanke bahakorera ubundi bwicanyi ubundi
na ejo ndere y'Imana iyamiriza abashaka guhishushumbi kominisare mukuza kwata abo babagandaguye aterakamo abashaka gushika kuvyo bifuza babanje gusesa maraso yabene Burundi kubihagarika kuko ataho bizobashikana
mu bisanzwe y'ikomine gushika kuri no sano no munota iratekanye jana kwijana rero ababiza nino bashaka kwerekana ko mu isare atahigena cemibaza ko arabantu bamaze gutandukana no kwemera nibabireke niba arashaka ubutegetsi ubunyu butegetsi ntibuhigwa mu ngwano cyane mu kwica abantu kuko nabo babice ntibazotwara ubugaragu
ivyo kunyuruza abantu hanyuma bagatogwa ari biziga biherutse kwemezwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gitagataka kazina muntu Human Rights Watch mu cegeranyo cy'iryo shirahamwe uri hagarariye ku mugabane wa Afrika Daniel Bekele yemeje ko bamwe mu bajeje gucungera umutekano na bamwe mu mbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD cyo kimwe n'abafashe ibigwanisho kugira abagwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bafise uruhara mu bwicanyi bubera mu gihugu ico cegeranyo cya Human Rights Watch ku Burundi cyashize gusubizwa habona inyuma yaho umushikiranganje w'umutekano alengiye mu binyoni aherutse kuvugira mu nama nshinga mateka ko atabajejwe umutekano banyuruza bakongera bakica abantu muri komunisare y'intara Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Turacyari mu Burundi, imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ry'uwa kane rishira uwa gatanu mu Burundi yarononye ibintu bitari bike muri aka kanya bitaramenyekana igitigiri. Mu gisagara cya Bujumbura hamaze kumenyekana ko hononekaye cyane muri komine ya Muha iri mu bumanuko bw'igisagara na cyane cyane muri zone ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura zone ya Ruyaga muri komine ya Kanyosha. Iyo mvura yarasituye amazu yongera yonona inyubakwa z'ishure ritoya. Inkuru ya Fidelite ishatse mu Burundi.
Mu gisagara cya Bujumbura mu mwaka wa kane warumeze nk'indi kiretse ko kuva igice cya 11 zirenga hatanguye kugwa imvura. Iyo mvura yaheze iminota 30 iri kwiragwa yarabaye nk'igabanuka imbere y'uko irindi muka yuzuye uruherezi hagati mu gisagara cya Bujumbura. Imiduga yaca mu bidenge y'ivyamazi abatari bwataye muhira kubera ko butari bwire cyane yabasanze mu ibarabara mbere bamwe muri bo bahisemo kwikinga impome z'amazu amwamwe ari mu gisagara cya Bujumbura. Muri komine Muha zone Kanyosha niho twabonye ko iyo mvura yononye bitari bike mu makaritsiye ya Musama na Kajiji. Iyo mvura yarakiyogeje mu mpangu zimwe zimwe abantu amabati atagurutse mpomeze amazu zarasidutse amazu atashikira inzo mpanuka nayo yatewe n'amazi asanga abanyene mu mazu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu aho twagiye turaje twasanga aho amazu yasidutse bariko baregeranya utuntu tumwe tumwe abandi nabo bariko barakora isuku abone cyane cyane abimvura yateye mu mazu. Ahandi twakubitiye ni mu ntara ya Bujumbura benshi bakunda kwita Bujumbura Rirare muri zone ya Ruyaga komine ya Kanyosha Rirare aho bita mu Buhonga hasanzwe hari na paruwasi. Aho rero naho nyene imvura yarakoze amayoregwa mu gusitura amazu y'abanyagihugu bamwe bamwe hatibagiwe ishure nshingiro ryo mu Buhonga ya mbere. Kuri iryo shure nk'uko twavyiboneye ibiti bikikuje inyubako ikorera nk'umuyobozi waryo byarahenutse maze bigwako. Nayo nyubako isanzwe yubatswe ku buryo bwa kijambere igice kitari gito cyayo cyanonekaye. Kana Kapitolina numuyobozi w'iryo shure.
Ibiti byaguye ku nzu, ibiti bitwara amatara byarahenukiye ko impome zarakorotse ahandi tugira uducirane batumira.
Ushinganje wakwira bumaranye ngene ibiro byanyu byarahibomagoritse mu basabiye.
Oya n'ukuri baravye ibyabaye murabona akazi ko bagahagaraye. Bo dufata mu mugongo. Nabo nyene babibonye boca babona ko ari ibintu badategerezwa gutegekwa ari byo boca bibwiriza.
Hambavu inyubako hari ibindi bintu byononekaye kubera imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo kuwa kane. Ibyo nabyo si ibindi ni insinga z'umuyagankuba. Nko muri zone ya Kanyosha hirya no hino ku barabara twagiye turaca twabonye ibiti byabishigikiye insinga z'umuyagankuba byahenutse. Tugerageje kubiharura twabonye ibirenga 15. N'ikimenyamenya ko iyo mvura yateye ingorane ni uko muri zone ya Kanyosha kuva igihe cy'isaha 2 z'ijoro igihe imvura yari kwiragwa gushika isaha 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa gatanu nta matara yabwahaboneke. Byongeye naho mu Buhonga kuri iryo shure mu cungaro yaryo naho nyene igihe twashika nta muyagankuba waharangwa. Ibyo twabonye ni uko inyuma y'inyubakwa yabomotse y'iryo shure hari insinga z'umuyagankuba zari zishwiragiye hirya no hino hasi. Ibyo nabyo nyene birateye amakenga Kana Kapitolina umuyobozi w'iryo shure ritoya kubera ko atinya ko abaregwa biwe bashobora guhura n'amasanganya avuye ku muyagankuba.
Dufise amakenga nk'uyu munsi ho nyene twahambye umuntu yarayishwe n'amatara. Ubu naho dufise amakenga ko urwaruka rushobora guhonyora kuri izo nsinga z'amatara. Tugatabaza rejide zo koyoza kudufasha igaterura ayo matara gakiruruka gasubira hejuru nk'uko byari bimeze. Uwo muntu yafashwe n'insinga z'amatara uko nyene umuyagankuba niwe wamwishe. Hari ku mugoroba insinga ziramufata bagira kumushikira yamaze kuma.
Mu gisata cy'igihugu kigira iby'amazi n'umuyagankuba rejide zo ntitwashoboye kubaronka kugira ngo batubwiye muri rusange ibyonekaye ku ruhande rwabo bongere batubwiye nshi bari kubarakora. Ikindi twashoboye kuronka ni ibitigiri nyezina by'amazu yabomotse cyangwa ibindi bintu byononwe mu gisagara cya Bujumbura n'iyo mvura. Mu kwiga gisagara cya Bujumbura Fredy Mbonimpa tumurondeye ku telefone yatubwiye ko atari nk'icegeranyo cy'ibyononekaye. Muri icyo gihe twamuhamagara yatubwiye ko ari mu byo kwakira abashyitsi abo nabo se abandi nibo bakuru b'ibihugu bya Afurika bari mu Burundi. I Bujumbura mu Burundi Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Utini nito ganyo wanyoyi. Naju kamba nangahu ngayi.
Dekura. Dekura. Beje urazi chondi.
Abona. Ichuri nito takibona. Ah, you think you can't do it? You can't do it. You
can't
do it. You can't do it. You can't do
it. You can't do it. You
Just the Muhevera. Who call a ticket to a family? So I'm with two Korean in Zoka. Who asked again at the Amway Tinsin? That's a Faranga.
I'm feeling giddy.
Nothing funny.
Hey, Waraku. Kurum Gavoraf.
Akira was to your Muri and Zitonda.
Eh,
who have Muravs and Guruki Mugash? Who are you meeting around the Amaya Muhi?
Ah, that's a
jailway. Bravo. I'm a Muhevera. I'm a terrible him, Biri.
Utu the Muhim, Biri.
Wait, I will take it in a way it was. Jenda zaka muteka tinuwe yiyubaha yokemera gushigikira ubuhimbire nk'ubu ubutegetsi nyawe n'ubwanyi kibaho gituka hose atara hadica pano wagikoze kandi amafaranga yanje
iteka ry'umutware biva ku ngendo yo kubahiriza amategeko ataravye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushira imbere intwari bereye ubuntu n'ubutware bishinga imizi mu gihugu
Akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze ubumwe za America mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu
Amakuru n'ibiganiro vy'iradijwe rya America birabandanya intumwa zo mu gwego go hejuru zishira hamwe rya Africa rizirimwo Mohamed Ould Abdelaziz umukuru w'igihugu cha Mauritania Jacob Zuma umukuru w'igihugu cha Afrika yepfo Macky Sall umukuru w'igihugu cha Senegal hamwe na Haile Mariam Desalegn w'igihugu cha Ethiopia ziri mu Burundi kuva ku munsi wa gatatu Ali Bongo umukuru w'igihugu cha Gabon nawe nyene yari mu bagendeye igihugu cyo Burundi ariko we amaze gutahuka Mugenzi wacu Frederic Nkundikije ateramije mu kanya gaheze ikiganiro muri sanga aho yatumiye abantu bakurikiranira hafi politike yo mu biyaga binini baganira kuri urugendo rwabo bategetsi ba Afrika bari bafise intumbero yo gufasha kugerageza gufasha gutorera inyishu ibibazo vya politike n'umutekano bihanze igihugu cy'u Burundi muri iki gihe Felix Kubwayo umwe mu batumire bari mu kiganiro muri sanga atangura avuga ica bo bategetsi ba Afrika bofasha igihugu cy'u Burundi
Murakoze kumpa ijambo kandi nkabanda mu kicyo n'abanywanyi bari ko baratwumviza mu ncamake murazi yuko mu Burundi yahikiwe havugwa ibintu byinshi cyane ariko byinshi bikagaragara ko byari binyuma Jenda wana kuhu ikinu chambiri chakozwe kani ikini kiliko kilakogwa nuko ukuri kutanguye kumenye kana vika garagara yu uko Muburundi, Abarundi, nhabo use vipuza kuronga mahoro kuko naji huu jishwa kuteri mbele kita fisa mahoro. Aborero waje kuturaba baba bakuru baba baserukira ibihugu byabo canke baba bari mu mashyira hamwe atandukanye akomakomeye yo kwisi bagiye mu Burundi bakabona ikibazo uko cyifashe bakabona uko barundi bifashe ni ibintu bishobora gufasha cyane kuko igihugu ibihugu byose ni magiriranire barasho guca bafasha rero u Burundi n'abarundi bihereye ku uko Burundi bwifashe n'ingena abarundi bwifashe atari bivuye mu maraporo y'ibinyoma canke ibintu bya ngondagonde canke ibintu bayipfuye gukwegera ko
abo batetse ejo barabonanye n'abakuru b'imigambwe nta yose harimo imigambwe umugambwe uri ku butetse hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta ariko amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe nuko bavuga ko cyane cyane imigambwe itavuga rumwe na leta yobivuga ko abo bategetsi atakintu bashitse ko kandi atanakizera bafise ko hari kintu gihava gifundikwa no muri yo nama eka coza gishikiriza inyishu z'ibibazo benshi mu migambwe itavuga rumwe na leta bipfuza ivyo mwe mu bivuga kwiki
je uko ndabibona nuko muri Afrika mu biraje sino mu Burundi gusa ibihugu byose byo muri Afrika sinzi ukuntu abantu bagenda batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa n'intwaro iba iri ku butegetsi nta narimwe bigira bavuga bati intambwe yabaye nziza cyangwa iki cyabaye cyiza ariko hariho akanenga ari akabuze no kugenda bagaya gusa ariko mu by'ukuri turabye abashingantahe bashitse mu Burundi abantu bimena babategetsi bashitse mu Burundi nimba barafashe iyo ngingo bakavuga bati ubuntu tubufashe ku ntambwe bugeze ko ndibaza ko umuntu yubishima abatavuga rumwe nabo na leta je mukunda bibona amezi yose amaze gihe arenganye nanani mwibigira bavuga ko ikintu cyabaye cyiza aba inama yabayiri adizabeba mwarabibonye ariwa inama yabereye muri ONU cyangwa muri Conseil de Sécurité bamabagaye gusa mugabo murumva ivyo navyo abaja abanyamahanga bashaka gufasha Burundi baramaze gutahura yuko atawoza rajana nago abatavuga rumwe na leta bibisambi byamaze kuba bisanzwe yuko batigera bashema na rimwe intambwe yabigezwe ko cyangwa ngo bavuge bati iki cyari kiza ariko tukigaye iki
mu kanya gato cyane rwose mu masegonda 30 tukiri kuri we nyene mu shenhahe Felix Kubwayo hari abahinga bakurikirana politike mu Burundi n'ahandi hose bavuga ko mu bisanzwe abarundi baba abari muri leta baba abari mu migambo itavuga mwe na leta bakwiye kwicara nabonyene bakaganira bakabwizanya ukuri ku bibazo byose biri mu Burundi kuko bakaba bavuga ko nabo banyamahanga batumva cyane rwose ingorane zo mu Burundi aho mwe muvuga kwiki amasegonda 30
ibyo nivyo erega mu Burundi ikigoye si bya politique ikigoye cyane n'ubukene kuko benshi usanga bakenye aba bakizera yuko bazokira ubukene bagiye mu butegetsi niyo ngorane ihagaze kuko mubiraje nabo bavuga ngo ntibavuga rumwe na leta ngo barondera ibiganiro ubiraje neza n'ubukene n'ubukene n'ukuri kose narivuze mu ncamake hamari ibyo navyo rero duke dukahanira abankana bashobora kwicara mwe bakaganira bakavuga ati twebwe ikibazo cyacu mu by'ukuri gihagaza hanaha naha ndibaza yuko inyishu zoshobora kuboneka ariko abantu bado barabwirana ukuri
ariko ikibazo cyo buke n'uvuze hariho n'abandi bavuga ko hariho n'ibibazo byinshi bishobora kuba biteye ingorane birimo nkuko benshi bavuga ibwiriza shingiro amasezerano yarusha ariko muri aka kanya nashaka ndabamenyesha ko turi kumwe kandi n'umushya ntahe Théogène Rudasingwa twa muronse mu kanya mwiwe neza
mwiriwe
murakomeye turi ko tuvuga cyane kuvyerekeye intumwa zikomeye zo mu rwego rwo hejuru ziri mu Burundi muri iki gihe twavuze ko hariho umukuru w'igihugu cya Mauritania umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Ikai Macky Sall wa Senegal Mahale Mariam de Salenga wa Ethiopia Ali Bongo wewe wo mu gihugu cha Gabon akaba amaze gutahuka abatitsi rero bagize urugendo rwabo inyuma ya urugendo rwabaye mu ntango zindwi rw'umunyamaga mukuru w'ishyamwe mpuza makungu Ban Ki-moon nashaka ndabazi mushya ntahe Théogène Rudasingwa muramenyere politique murakunda gukurikirana ibazo byo mu ntara Afrika y'ibiyaga binini nashaka ndabaze niba ikintu mwibaza ko abo bategetse bose bari kora ja mu Burundi ikintu bufasha kubwanyu
murakoze cyane icyo mbona bafasha abarundi no Burundi kandi si no Burundi gusa no kuvuga na karere Burundi burimo no kugerageza kumenya aho kuri guherereye kubera ko inama bene zo ngizo uko zagiye zibangira ngo ni ibintu tumenyereye cyane mu karere kwacu aho ngaho ubundi zibigiye gitoya abantu bakagenda basa nk'abaca hejuru y'ukuri noneho n'ibisubizo bagerageza gutanga ku bibazo abantu baba bafite bikaza bidasubiza ibibazo nyakuri abantu baba bafite nizere rero ko bazabona umwanya cyangwa se babonye umwanya wo kumva neza ikibazo cy'u Burundi uko giteye kuko ikibazo cy'u Burundi umuntu yakivuga mu bice bibiri icya mbere na barundi ubwabo bifite ibibazo hagati yabo kandi mbona ukuntu bakomeje kubyifata mu myaka yose yashize koko ko bashobora kwicara nabo bakabwizanya ukuri amaso ku yandi bagashaka ibisubizo bibereye abarundi ariko n'ikindi kibazo aba banyamahanga harimo nabo bayobozi bakuru bagendera Burundi bakomeza guca hejuru ni ikibazo Burundi buterwa n'u Rwanda icyo ngicyo rero nacyo utakiboneye umuti no kuvuga ko uwo muti mu byukuri wabusa nkaho uvura ni nk'umuntu urwaye malaria afite umuriro umuganga akamuha aspirin yo kugabanya umuriro ariko ntabwo iba yishe ya parasite iri mu maraso ari itera malaria nizere rero yuko ko nicyo kibazo cyo kureba abateri ibibazo Burundi nacyo bazakiga kugira ngo nacyo bakibonere igisubizo
icyo kibazo ni kibazo cyashikirijwe kandi cemejwe ni na raporo yasohotse ejo yishira hamwe Human Rights Watch ariko nkuko mubizi igihe cy'u Rwanda kirahakana ivyo birego hakaba kandi hariho n'igihe amashira hamwe mpuzamakungu cyane cyane kurikirana hagati y'akazira muntu ashikiriza amaraporo ariko amaraporo akahakanwa n'igihe cy'u Burundi gisa ni kiriko kirahakana raporo yashikirijwe ivuga kuvyerekeye icyozwa cy'agateka kazira muntu ribandanya ariko rwa n'imirwi itandukanye inzego z'umutekano eka imirwi y'abakiri bato bari ku butegetsi reka n'indi mirwi yose itabwa rumwe na leta ku bwanyu igihugu cy'u Rwanda cyarahakanye ibyo birego ni ukuvuga ko izo raporo zoba zifise ukuntu zitangaza amakuru atariyo mushya ntahe Théogène turi kuri mwebwe akanya gato
mu by'ukuri ntacyo leta y'u Rwanda itagihakana nuko yemukira abanyarwanda ubwabyo buri gihe irabihakana ariko cyane cyane kuri ibyo ayo nama raporo aba yakozwe n'abantu b'impuguke yabaroni cyangwa se iyo miryango yindi ivuga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu irabihakana ariko kuri n'ukuri ntabwo ushobora guhakana ibintu byose kandi nabahuza ari inshuti z'u Rwanda n'iki gihugu cyo ntuyemo cy'Amerika kiri mu bunze muri iryo jambo riri muri raporo nyine rivuga yuko u Rwanda rufite uruhare kuri ibyo bibazo by'u Burundi
turi kumwe ni munywanyi radio ijwi ry'Amerika Christian mwiriwe neza
yado
ari Christian mwiriwe neza Christian
mwiriwe neza Frederic
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane cyane kuri byo kuri abo batetsi urugendo rwa batetsi n'ikintu bashobora gufasha mu Burundi
yego nayishise icyumviro
yego
je nari nifuza yuko abo bategetsi baje kutugendera boza bakumviriza impande zose bakumviriza abo mu migambwe itavuga rumwe n'iri ku butegetsi kugira bumve ingorane zihari hama habe ibyo biganiro kandi ibiganiro twifuza ko bibamwo abarundi bose abo bose bajye bari mu ntuze bajye bo muri Senared kuko nibo bafisi ico bapfa kuko unye turi mu ngorane zimwe zidasanzwe abantu birirwa bariko barapfa mugabo bo bakavuga ngo ntibashobora kuzoganira nawe muri Senared twe turifuza yuko baganira hama ingorane zikahava ntidusubire kubura abacu dusubire kuba mu Burundi bwiza turabyifuza turifuza gusubira kuba mu Burundi bwiza nubwo badusigiye abakera turabikeneye cyane gose kubera ubu turamerewe nabi cyane gose twarabuze abacu ntitwabonye n'ibiziga kugira tubashingurane iteka turifuza yuko abo bategetse ntibaze ngo bagende gutyo bagende bababwiye kugira dusubire mu mahoro
murakoze Christian mukanya turasaba batumire turi kumwe turacharindi ariko Dr. Salomon mukanya nibaza kutumubona bashikiza icyumviro mushikirije ni icyumviro cyumvikana cyane rwose ko ibiganiro bikene gutangura kugira ngo Burundi buruhuke abarundi basubire kubaho mu mahoro reka basubire bishire bizane turafite wundi munywanyi wa radio ijwi ry'America nashaka abashiga ntahe babiri bahave bagira ico bavuze kuri ivyo bibazo tumaze gufata ni icyumviro cyangwa ikibazo cha Bosco mwiriwe neza
mwiriwe
murakomeye murafite ikibazo cy'icyumviro mukanya gato
yego namahoro
duga ku ijambo
jewe icyumviro nari nyifise je mbona aba bantu banje barabona yuko ngira ngo amaraporo bahora bahabwa atariyo rero mufata icyo bagize ku kintu kimwe ubu abantu baratwemeje ndetse n'amagerenade mu isoko abantu baba bari iriko tirondera amahera atanu ibyo turimwo urumva bazabagwanya kandi abo bavuga yuko baforomerwa mu Rwanda rero nibadufatira ingingo bagira icyo bakoze ku gihugu cy'u Rwanda tumbe ko byogenda
murakoze Bosco reka dutabwe ku bushya ntahe Felix abarundi bararoshe haheze amezi arenga abiri hatangajwe ibiganiro eka abarundi bagize inama ya mbere eka yatezwe gutanguza ibyo biganiro aha muri Uganda bakaba rero bari bavuze ko abarundi bose bagiye kuja mu biganiro n'ubu amakuru atangazwa avuga ko abarundi bose bakwiye kuja muri ibyo biganiro ariko hakacahaza n'ibindi bivugwa cyane cyane abategetsi bavuga ko hariho abandi bategetsi badakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro ikintu kibuza ko ibyo biganiro bitangura gushikaho n'ikihe ni kuki abarundi bose batoja mu biganiro
arakoze cyane Frederic Mundikije akana katubanye gato kuri ico kiganiro ateramije n'abatumire biwe Rudasingwa Théogène na Félix Kubwayo aho ni naho duheraheje ikiganiro cyo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka dashimiye na Kimenyi Innocent yadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika birabandanya murakoze.